Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Desire Hatungimana.
Ndabaye mwiriwe mwege mese muteza matu radio Nzamba katika kawe kazi mwana makuru mugira mwishikizo na jwe Desire Hatungimana kuri mikro mwinga vgezi umaha lijo spendu imana dukundirelo duhere kunjima nguru nguru ziagize imvugo ya pia ningurikie mwugizi ubu shikiranganji bini huwale wakati mugihugu numutekano yoko emeza kwa Krista Kaneza ya ganda guye mugabo wiwe yereka nako iha yure nganzira wogo subirira ngwego gubu tungane pasifike ni nahazu warongo ye umugambi ndondeza abonako arama yeri yugu shaka gutamiki jambu bucha manza no mwishira hamge rukristu ligwanyi ho tegwa jakire mwa munu bari ya miriza ingendo hiyo yokuremeka icha umunu ataraburana. Iburambi naho mu ntara ya Rumonge abantu bafitaniye ubucuti n'abagirizwa ivyaha muri ako karere amazi iminsi mbere bicwa abandi bagafungwa bariko barafatwa ku bwinshi n'igipolisi abashika 12 bakaba bamaze gufatwa. Impunzi z'abarundi zari zimaze imyaka 2 isange mikambi ifata kibanza zaraye zishikanywe imurongwe bamenyesha ko bashonje kuko bataronswa icyo bafungura bagasaba bijejwe kubagarukirako. Nongeye kubaha ikaze mukanyi sase idonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano hari kiziga cy'umuntu azwi ku izina rya Ndikumana Libert aturuka ku mutumba wa Kayoyo komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura catowe kwa gatatu mu gatondo kakare ahitwa Nzanza mu gihugu cha Tanzania ku metero nk'amajanabiri uva muri ico gihugu winjira mu Burundi ku rubibe gu Burundi Kobero muri komine Butihinde ntara ya Muyinga nk'uko amakuru atangwa n'abegereye aho uwo muhisi yatowe abimenyesha. Ndikumana Liber akaba yagandaguwe n'abantu bataramenyekana bamukubise icuma mu mutwe gushika ubu akaba atamuco uraboneka kubijanye nabo babarakoze ubwo bubisha. Igipolisi kijejwe uruja n'uruza aho ku mupaka w'Ikobero kikavuga ko Liber Ndikumana yoba yaravuye mu gihugu cha Zambia nk'uko impapuro z'inzira zivyerekana. Ikiziga cy'umuhisi kikaba cyaciye kijanwa mu buruhukiro rw'ibitaro bikuru by'Imuyinga. Igipolisi kavuga ko amatohoza yatanguye mu ntumbero yo kumenya abagandaguye Liber Ndikumana. Amakuru y'umutekano arabandanya ifatwa n'itotezwa ry'abanyagihugu bafitaniye ubucuti canke abanywa canke ababanyi babagirizwa ivyaha biteye kubiri n'amategeko avuga ko umuntu icyaha gikora kandi akagihanirwa ku giti ciwe. Ivyo bivugwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana aho yiyamiriza kandi ingendo y'igipolisi yo kwagiriza icyaha ababahejeje gufatwa nk'uko umenga bamaze guciribwa imanza n'amasentare. Ivyo akaba abivuze inyuma y'abantu bafashwe bongera baratotezwa muri komine Burambi y'intara ya Rumonge. Ni inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Abanyagihugu bo mu Maramvya muri komine ya Burambi batanguye gutotezwa cyane kuva mu kwezi kwa gatatu ku mwaka w'ibihumbi 2020. Igipolisi cyari kukirondera hasi hejuru umuhisi Deoniyongabo bakunda kwita Kome, umukenyezi wiwe n'umuhungu wiwe baciye bahagarikwa ubutarariye. Kuva ico gihugeze uno munsi bapfungiye mu bohero rya Rumonge inyuma y'ibitero by'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho mu makomine amwe mu ntara ya Rumonge mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi 2020 ihagarikwa ry'abanyagihugu ryaciye rikomera na cyane cyane mu nshuti n'ababanyi ba Deoniyongabo bita Kome. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yavuze kuri radio BBC ko abantu bagera kuri 12 bamaze guhagarikwa. Kubwo umushingwamanza Janvier Bigirimana iryo hagarikwa ngo riteye kubiri n'amategeko avuga ko umuntu akoye icaha ugatwe kiwe akongera akagihanirwa ugatwe kiwe.
Nuko ukuntu hari abatari bake mu miryango y'ababafashwe bahiza bakaca bakurikiranwa
mu gihe tuzi uko amategeko y'u Burundi amategeko mpanavya ashaka amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye kumukono avuga yuko umuntu akurikiranwa ku gatwe kiwe kucahawe nyina bayakoze ntivyumvikana rero na gatoya ingene umuntu iyo ariko baramurondera bamubuze chanque batashobora gutora yari baca bafata w'ububakanye abana chanque bafitaniye ubucuti bwa bwo bwose twagoma rero twiyamirize mwe nizo nyifato mwe nizo ngendo ziguma zisubiza inyuma ibijanye na gateka kazi na muntu mu Burundi
Jean-Vie Bigirimana avuga ko atanico tuma igipolisi gifata abantu beje guhagarikwa ubwo nyene kigatanga urutonde rw'ibyaha bagirizwa kandi atasentare irabacira imanza byo bya bibagire
ikindi naco giteye amakenga cyane nuko y'abantu bafashwe uza wumva umuvugizi w'igipolisi aja kumuriri akavuga ibyo bakoze nkuko womengo gufata abantu bisigura yuko amatoza aba yaheze twibaze ko harimo kugomba gukwegera ko chanque guhonyanga amategeko ubundi nyamira wabiko icyo zikora nuko iyo zifasha abantu zikabashiriza ubutungane ubutungane bukabumviriza bukaraba icyo umuntu yakoze n'icyo atakoze abakoze ibyaha bakabihanirwa abikoze nabo kamikwize
abanyagihugu burambi barabazwa kandi ningene igipolisi nibajejwe intwaro bafata abantu bahagaritswe ubwo nyine harimo nabageze mu zabukuru bakerekanwa ku kibuga mu bantu bavuga ko ari bakoze ibyaha bitandukanye harimo n'ibyaha by'ubwicanyi mu gihe atasentare nimwe iratohoza ngo yongere ibacire urubanza
arakoze bonfise niyongere imvugo y'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petero Nkurikiye yo kwemeza ko umufasoni Krista Kaneza kwari mu bishe umugabo wiwe yerekana ko umuvugizi w'igipolisi yasubiriye ubutungane mu kwagereza umuntu ataragiye gucina icyaha mwishyirahamwe ndondeza rikora amatoza kubabuzwe irengero bavuga ko ubeshi bwamaze kuba umugenzo w'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi mu kwagereza abantu icyaha atavyemezo bigaragara yerekanye Pacifique ni nazwe arongoye umugambi ndondeza asigura ko umusurizi na Petero Nkurikiye azokwishura mabi yagiye arambika abantu kandi atavyemeza afise inkuru tubaza Parfait Mudasigana
abo abicanye batatu aribo babo mwabonye bazamaze gufatwa bari kumwe n'uwo yabatumye umugore yabatumye baraje muri iyo nzu nk'igihe cy'isaha indwi y'ijoro
uyo ni Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi mu mvugo y'ibintu atazi neza imbere y'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu aha yari koyerekana abantu batatu harimo umupfakazi akiri muto Krista Kaneza yemeza ko aribo bagandaguye umugabo wiwe Thierry Kubyimana mu ijoro rya 2025 mu nyonyo umwaka uheze Petero Nkurikiye mu majambo yiwe asa naye adatonze neza yemanga atavyemezo bigaragara afise ku mupfakazi Krista Kaneza ariwe yafashije kugira ngo umugabo wiwe agandagugwe
nta numwe yarazi iyo nzu nta numwe yarazi aho icyo kibanza nta numwe yarazi ni iyo nzu niko rero guca bavuga bati ibi bintu kicanze cyagushobora gukoreka batafashijwe n'umuntu yari imbere muri iyo nzu niho rero gipolisi cyacaca gikora amatohoza yimbitse kuri uyu mugore gisanga koko uyu mugore niwe yatumye niwe yagandagoye umugabo wiwe arondeye gusa abamufasha bo kuko atari kumwishoboreza
Pacifique nine nahazwe arongoye umugambi ndondeza ukora amatohoza ku bantu babugwa irengera mu Burundi avuga ko imvugo ya Petero Nkurikiye iteye isoni ku muntu wo mu nzego za leta uyu aharanira gateka kazi na muntu agasigura ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rikingira umuntu wese ataragira icyaha rikamufata nk'umwere
uzwe na Petero Nkurikiye yagiriza umupfasoni Krista Kaneza ko ari we yakoranye n'abamupfakaje n'amajambo ateye isoni gose n'amajambo ateye ubwoba n'amajambo amaramaje ubwambere bw'umuntu yo kwibutsa ko aya majambo ahonyora ibwirizwa shingiro ku muntu abaserukira inzego z'igihugu ibwirizwa shingiro rirakingira umuntu wese ataragira icyaha rikamufata nk'umwere ariko wumvirije Petero Nkurikiye nk'uko akunze kubikora womengo n'umucamanza urubanza yaramaze kuruheza ibintu arabyemeza atari ko avuga abantu bafatanywe itonga ibyo bintu nibibi cyane ica kabiri gitangaje ningena no mukwemeza ibyo bintu atavyemezo azana ibintu byerekana ko uwo muntu aba yarakoze icyo kintu
uyarongoye umugambi ndondeza asigura ko atari ubwa mbere ivugo y'ububeshi ikoreshejwe na Petero Nkurikiye Pacifique nina hazwe agatanga karero kandi ku bubeshi bwa Nkurikiye mu mwaka w'2018
akandi karono tanga kuri Petero Nkurikiye muri bwinshi bw'ibintu byinshi yageragira nk'abantu batatu yigeze kwerekana ku itariki 18 z'ukwi 10 mu 2018 yavuga ko abo bantu bafashwe uko bashaka kwica abashinga amateka babiri ba CNDD-FDD bafite n'umugambi w'ukwica umukuru w'igihugu n'abarongoye izindi nzego bakoranye n'umushinga amateka yitwa Pierre Certain Ndikumana ico gihe yararongoye umugwe w'abashinga amateka bo muri amizero y'abarundi umwe muri abo bantu yerekanye yanabyivugiye imbere y'amenyesha makuru arabyemeza ko ivyo bintu ari byo ariko ejo bubundi habaye urubanza muri ugo rubanza abo bantu nyine baremeje ko ivyo bavuze byose babivuze babanje gutega ubwoba bahohotewe bikomeye cyane baraheza baribeshera muca mubona urugero rw'ibinyoma Petero Nkurikiye yakunze gutanga mu gihugu
tubutse kandi ko imvugo y'ububeshi yigeze gukoreshwa kandi mu mwaka w'2014 igihe hagandagurwa muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura ababikira batatu babatari hano kazi ico gihe umuvugizi w'igipolisi Hermenegilde Harimeshi akaba yerekanye imbere y'abamenyesha makuru ico gihe bagandaguwe n'umuntu munyuma avuga ko ari umusazi atavuga kandi yavyiyemereye
ishiramwe akati Burundi ririyamiriza ihonyangwa ry'amategeko n'igipolisi c'u Burundi mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa kane iryo shirahamwe ririshikiriza rifatiye kunyifato y'umuvugizi w'igipolisi ahamaze iminsi avuga idonido ry'imanza z'abafashwe kandi batararengutswa imbere y'ubutungane akati Burundi igasaba leta y'u Burundi kubahiriza amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka kazi na muntu
turavye rero ukuntu ibyo bintu bikogwa ukuntu nayo matohoza akogwa akenshi bikogwa hahonyanzwe n'amategeko cyane cyane yuko abo bantu ariko bakirabwiranwa ko ibyo byaha usanga bataronse ukuntu bashobora kwiregura cyangwa kugira ngo ibyo bariko barabanze babone yuko bikurikije amategeko no kuvuga ko kenshi nta mushinga w'amanza baba bari kumwe kugira ngo ashobore kubona ko ayo matohoza bariko barakora akurikije amategeko ize navyo bikaba bihonyanga bwirizwa shengera y'Republika y'u Burundi y'amasezerano mpuzamakungu bari zagata akazi na muntu eka mbere n'igitabo cy'amategeko yigenga itohoza n'iburanisha ry'imanza z'ivyaha twibaza yuko rero mu kugira bakora ivyo kuba ari ukugira batere ubwoba abacamanza kugira ngo abacamanza cyangwa abashikiriza amanza bazokwakira iyo dosiye bamenye yuko ivyabaye ari uko nyine igipolisi cabibahaye ntibabandanye n'amatohoza yabo hanyuma babishikiriza umucamanza umucamanza nawe nyine ryatera ubwo bari mugumako nawe agacava cagwa rubanza uko nyene ata matohoza yimbitse akoze iyo rero ni inkurikizi mbi yuko utigenga ku butungane twasaba ranganje bw'umutekano ariko igipolisi cy'u Burundi gikukira cyangwa ubushikiranganje bw'ubutungane karabaye ko bari kwakurikiranwa ku ibyaha babahaye agateka amategeko abaronsa kugira ngo ntibabajane nyabahururu babacire urubanza rudakurikije amategeko
uwo rero akaba yari Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'ubutungane muri ACAT Burundi
icyo mwamenya kudufukamunwa two kwikingira coronavirus utwo dufukamunwa turi ubwoko butandukanye hari agapfukamunwa bakunda gukoresha mu buvuzi ako gapfukamunwa gakingira ubukambaye n'abamwegereye kwandura coronavirus iciye mu mate ataragurika hari agapfukamunwa kabonerana nk'ikirahuri ako gapfukamunwa kagenewe gukingira coronavirus abantu bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva nabo bavugana kugira ngo imvugo bakoresha ziborohere gutahura hari n'agapfukamunwa gashenwa mu gitambara ako gapfukamunwa ntigakingira coronavirus ukambaye ahubwo gakingira abamwegereye kubera yuko ari ubwoko bwinshi bw'utwo dupfukamunwa dushonwe mu dutambara no kwirinda udukozwe mu dutambara tubonerana cyane dutobaguye ukirinda no gukoresha ibitagenewe nk'impapuro uduplastike ibibabi imitoto n'ibindi
ako nakamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
amakuru kuri radio inzamba agateka ka barabandanya amazo atari make yo muri quartier birimba ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge arageramiwe n'imyuzure y'amazi avuye ku mvura ivyo bikaba bituma nuko atamiserege yaciwe bitwari imivo abantu nabo bakuba kuko bishakiye abanyagihugu bahaba bakaba batekewe n'ubwoba kumwanya n'umwanya aya mazu ashobora kwabomokerako inkuru tubaza François Bizimana
Ayo mazi amanuka ari menshi ava haruguru y'iyo karitsiye ya Birimba iri mu manuko b'igisagara ca Rumonge. Amakuru avaho mu Rumonge amenyesha ko amabarabara yose arengegwa n'amazi iyo haguye imvura ku buryo atamuntu yunguruza byoroshe, baba abamaguru, abiyunguruza n'imodokari, amamoto be n'amakinga. Ababa muri iyo karitsiye bemeza ko bafise ubwoba ko amazu ashobora kuzobagwa ko bakanasiga ubuzima. Basigura ko iyo karitsiye isanzwe iri mu ziriko zirubakwa muri kino gihe, ariko ko yubakwa mu kajagari atamategeko agenga inyubako akurikijwe. Bamwe mu bajejwe gukingira ibidukikije batashimye kuvugira kuri mikro zacu aho mu ntara ya Rumonge, bamenyesha ko basangiye amakenga nabo banyagihugu. Bavuga ko ikibazo cabaye muri iyo karitsiye cavuye kusamara kw'abarongoye ikomine ya Rumonge, ngo aho kuraba ko amategeko yo kubaka ariko arakurikizwa, abajejwe kwegeranya amahera ya komine bihutira kuza gutoza amahera kubariko barubaka gusa. Ikibabaje ngo nuko ayo mafaranga adaheza ngo aze gutunganya neza igisagara. Bamwe mu bajejwe gutunganya inyubako mu bisagara bamenyesha ko bama bakibuye komine ariko ntihagire icikora. Ababa muri karitsiye Birimba bagasaba ko abarongoye komine Rumonge bagerageza bagaca imiserege itwara amazi mu ntumbero yo gukingira abahaba. Twashatse kumenya icyo musitanteri wa komine Rumonge Yeremia Bizimana abivuga ko ariko turamukena.
Arakoze na François Bizimana. Reka tuva mu Rumonge dukubitire hakurya y'ikiyaga Tanganyika muri Congo. Ayo impunzi z'Abarundi zari zimaze imyaka ibiri ziri mu ikambi y'agateganyo ya Sange muri Repubulika ya Congo Iharanira Demokarasi zaraye zimuriwe mu ikambi ya Murongwe muri icyo gihugu nyene. Zivuga ko zitaronkejwe imfashanyo zishobora kumererwa nabi kuko zidafite icyo zifungura no kutagira uburyo bwo kwivuza. Bamwe muri bo baganiriye na Radio Inzamba.
Keze ubwo bayuko bazatigira nka bamaze meta 3 ngati cyo barabafasha na twebwe niko tubona bizohava biba nk'ubu ntacyo baranduha ntacyo baradushikako nubwo yeye bategetse nimuduce ngaha ubananye mutwikire nyabu ni ndari yaturembe n'abana bacu bariko bararira bayo baragwaye tugira ikiziko kiratuvura
twaga dufite ibibazo twashitse ngaha na kintu twabonye tubonye gusinza ari zotwica na gasabune tufise na ninu zinako texte tufise. Aha mu bihangare turi abagabo baraza bakaza kutumerera kuyihangara basuma menga twabonye ku buzima bwacu bumeze nabi. Tusaba batufashe ku kintu cyose twavuze.
Ingorane dufite ngaha ndanya dufise ingwara ni yadufata ibitaro ni kure na buryo dufise bwo kugera ku bitaro.
Nikurayo makuba ari mu makambi y'impunzi muri Congo. Duciye turangiriza ko ano makuru. Dushimira mwe mwese mwafasha karya kanyu kutega amatwi. Mwari kumwe na Desire Hatunyimana kuri mikro, muhinga bw'ivyuma ni Jospin Nduwimana. Tubashimire tubifuriza kugira umunsi mwiza, mugumane n'ibiganiro vya Radio Inzamba agateka kawe.